Iyi mwumva ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro vyayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza ncuti mwese turi kumwe. Kuri mugoroba w'umunsi wa gatanu itariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2017 muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Fidenio Ngabo hani Washington DC nanje ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu.
Nta muntu wemereye kuza yabaturutse mu mahanga cyangwa ari uwahanga aha mu gihugu ngo azajye mu musigiti atazwi n'urwego rw'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda. Umuntu kuva mu mahanga akaza akinjira mu gihugu akajya gukusanya abaturage b'abanyagihugu akajya kubaha inkunga.
Uyo ni Sheikh Musa Sindayigaya, umuvugizi w'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda, avuga ku ngingo bafashe zo kwirinda amashyira mu mpuzamakungu atanga ifashanyo yitwaza gutanga inyigisho z'idini rya Kiisilamu ariko bagatanga inyigisho z'iterabwoba. Ni mu kanya gato mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini.
Abategetsi ba Malawi barababajwe no gutana mu mitwe kuvugwa ko kwabaye hagati y'impunzi z'abahutu n'abatutsi zo mu Rwanda no mu Burundi mu ikambi y'impunzi ya Daleka iri hafi y'umurwa mukuru Lilongwe. Abahinga mu bijanye n'iperereza ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafise amazinda ku makuru avuga ko umuyobozi mukuru wa Leta ya Kiisilamu Abu Bakar al-Baghdadi ashobora kuba yishwe mu gitero c'indege z'ingwano cabaye mu kwezi guheze. Abasivile bane bapfuye abandi batari bake barakomereka igihe bisi yari itwaye ibatwaye yaseka no musuko wa gatanu bombe yari yatezwe ku ibarabara mu buraruko bwa Kenya.
Iyo ni incamake makuru avugwa hino hino ku isi. Reka mugenzi wacu yaduteguriye mu idonido Fidele ayadushikirize. Fidele,
urakoze Oriane. Abategetsi b'igihugu cya Malawi barababajwe no gutana mu mitwe kuvugwa ko kwabaye hagati y'impunzi z'abahutu n'abatutsi zo mu Burundi no mu Rwanda mu ikambi ya Daleka iri hafi y'umurwa mukuru wa Malawi Lilongwe. Batangaza ko ivyo bitegerezwa guhagarara. Harabaye gutana mu mitwe mu ndwi zirangiye hagati y'impunzi z'abahutu n'abatutsi bava mu Rwanda no mu Burundi ziri mu ikambi ya Daleka mu gice cya Dowa ku nkengera z'umurwa mukuru Lilongwe. Umushikiranganji ajejwe intwara yo hagati muri Malawi Grace Chiumia tangaje nk'igihugu cakiye izo mpunzi ko bababajwe niyo nyifatakara batangaza ko bitegerezwa guhagarara. Ikinyamakuru cyo muri Malawi Nation casubiyemo ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu impunzi mu ikambi ya Daleka zivuga ko abahutu bari kubatera abatutsi muri iyo kambi. Ico kinyamakuru casubiyemo igipolisi kimenyesha ko cuguruye dosiye z'abantu babiri bishwe. Yamara umuvugizi w'igipolisi Richard Kaponda yari yamirije ayo makuru. Ikambi ya Daleka iri ku birometero 40 umuntu avuye ku mugwa mukuru wa Malawi Lilongwe, ikaba irimo impunzi zigera ku 2,209 ziva mu Burundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Ethiopia, Rwanda, Somalia na Sudani. Abategetsi b'ishyirahamwe ONU igitaho impunzi HCR muri Malawi baranse kugira icyo bavuze kuri uko gutana mitwe mu ikambi ya Daleka. Abahinga mu bijanye n'iperereza ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika barafise amazinda ku makuru avuka ku muyobozi mukuru wa Leta ya Kiisilamu Abu Bakar al-Baghdadi ashobora kuba yishwe mu gitero c'indege z'ingwano cabaye mu kwezi guheze. Colonel Ryan Dillon, umuvugizi w'inteko za Amerika ziriko zigira ibikorwa vya gisirikare kuri Leta ya Kiisilamu, avuga ko badashobora kwemeza amakuru yerekeye icwa rya Baghdadi muri iki gihe. Igisirikare cy'u Burusiya catangaje uno musi wa gatanu ibitero vy'indege z'ingwano zaco muri Siriya mu mpera z'ukwezi kwa gatanu vyahiga abasirikare bakuru ba Leta ya Kiisilamu bishobora kuba vyahitanye al-Baghdadi. Itangazo ry'ubushikiranganji bujejwe kwivuna amansi bw'u Burusiya rimenyesha ko ibitero vy'indege z'ingwano z'u Burusiya vyabereye hafi y'umurwa mukuru wa Leta ya Kiisilamu Raqqa vyahitanye abari mu nama al-Baghdadi yarimwo. Abategetsi b'u Burusiya bavuga ko bishe abategetsi bakomeye cyane bo mu vya gisirikare batari bake ba Leta ya Kiisilamu hamwe n'abagwanya 300 bari babakingi. Mwandanya kumviriza amakuru yo hirya no hino twabateguriye tuze mu karere ka Afrika. Abasivile bane bapfuye abandi batari bake barakomereka igihe bisi yari ibatwaye yaseka uno musi wa gatanu bombe yari yatezwe ku ibarabara mu buraruko bw'igihugu cya Kenya. Ako karere karagiramiwe n'ibitero bigirwa n'abagwanyi b'umugwi Al-Shabab. Umutegetsi mukuru ajeje umutekano mu karere ko mu buraruko bushira ubuseruko Mohamed Saleh yatangaje ko iryo barabara ryari ryaziririjwe gukoreshwa ku mvo z'umutekano. Umugwi Al-Shabab ntiwiyitiriye buno nyene ico gitero, yamara akarere ko mu buraruko bushira ubuseruko bwa Kenya karabayemwo karaberamwe ibitero bitari bike vy'amabomba ategwa ku mabarabara umugwi Ashabab kenshi wiyitirira ibitero nk'ivyo vyahitanye abantu 30 mu ndwi zirangiye cyane cyane abapolisi n'abakozi b'amashirahamwe y'abagira neza korera mu gikambi nini cyane impunzi ya Dadaab. Inkino z'igikombe cy'imigwi serukira gihugu y'umupira w'amaguru yabaye iya mbere mu turere dutandukanye two ku isi ivamwo camakiba umwaka umwe imbere y'igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru mu gihugu kibaca gitegekanije ko kwakira icyo gikombe zizotangura mu Burusiya ejo ku wa gatandatu. Ibihugu bizohiganwa muri icyo gikombe ni Ubudagi, Chili, Cameroon, Australia, Mexique, Nouvelle-Zélande, Portugal n'u Burusiya. Urukino gukugurura icyo gikombe ruzobe ejo ku wa gatandatu hagati y'Uburusiya buzokwakira icyo gikombe na Nouvelle-Zélande. Mu nkino zizoba ku munsi w'Imana, Portugal izohura na Mexique, mu gihe Cameroon izokina na Chili igikombe cy'imigwi serukira gihugu yabaye iya mbere mu turere dutandukanye two ku isi ivamwo kizorangira ku itariki zibiri z'ukwezi kw'indwi k'uyu mwaka. Tubandanye amakuru yacu tuyabandanize mu karere ka Afrika. Abasivira babiri bishwe ejo kuwa kane ku muhinga mu gitero cya bombe cy'umwiyahuzi cyabereye mu buraruko bw'igihugu cya Cameroon. Ako karere gakunda kuberamo ibitero by'umugwi w'iterabwoba wo mu gihugu cya Nigeria, Boko Haram. Ibyo byatangajwe n'inzego zijeje umutekano za Nigeria. Umwiyahuzi yarafise bombe yinjiye ahitwa Limani ku rubibe na Nigeria, aho yiturikije inyuma y'ishure ryo muri ico gisagara. Abasivira babiri n'uwo mwiyahuzi barahasize ubuzima. Uraruko bwa Cameroon bumaze indwi zitari nke bugeramiwe n'ibitero vya Boko Haram vyasubiye kwiyadukiza muri ako karere inyuma y'agahengwe kagereranye kari kamaze amezi atari make. Ikinyamakuru kitavuga rumwe na leta y'igihugu ca Gabon, Les Echos du Nord, caraziririjwe ku munsi wa kane gusohoka mu kiringo cy'amezi abiri kubera cagirizwa gutukana. Umuyobozi w'imfata kibanza jejwe gusohora icyo kinyamakuru, Raisa Oyaseko, atangaza ko batigeze bamenya ibyafatiwe ko mu ngingo yo kuziririza ikinyamakuru cyabo gusohoka. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rugenga itangazamakuru muri Gabon, Godel Inanga Yendeika, yamenyesheje ku muhinganmo wo ku munsi wa kane kuri televiziyo y'igihugu ingingo yo kuziririza ikinyamakuru Les Echos du Nord gusohoka. Impamvu yatanzwe ngo nuko icyo kinyamakuru catutse umukuru w'igihugu Ali Bongo n'umushikiranganji wa mbere Isoze Ngode.
Mwese muduteze amatwi muri kumwumviza Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2. Mu Rwanda naho tuvugira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri Radio Inshuti ya Bose 88 n'ibice 3 FM i Kigali. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email ni radio@gmail.com. Na Facebook na Twitter ni hoturi, adresi yacu ni radio yacu VOA. Kuri internet kandi site yacu ni www.radioyacuvoa.com. Ubonaho n'umwanya w'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini, tuyahere mu Rwanda. Umuryango w'abayisilamu mu Rwanda uvuga ko wahagurukiye amashirahamwe mpuzamakungu yitwaza gutanga imfashanyo ariko agatanga inyigisho zirimwo iterabwoba. Mu kiganiro bahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa gatanu, umuryango w'abayisilamu mu Rwanda uvuga ko washizeho ingingo zigamije gukumira abakwiza ibikorwa bitari ku murongo w'idini rya Isilamu mu Rwanda. Inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Ibi byemezo bifashwe nyuma yuko mu muryango w'Abisilamu mu Rwanda hagiye humvikanamo bamwe mu bayoboke bawo bakurikiranyweho gukora ibikorwa by'iterabwoba, ndetse ubu abarenga 40 biganjemo abakiri bato bari gukurikiranwa mu nkiko. Mu byemezo byafashwe ahari nibishingiye mu gukurikirana abantu baza bakora imirimo inyuranye mu idini ya Kiisilamu, ubu basabwa kubanza guca mu buyobozi. Sheikh Musa Sindayigaya, umuvugizi w'uyu muryango, avuga bimwe mu bigomba kwitonderwa.
Nta muntu wemereye kuza yaba aturutse mu hanga cyangwa ari uwahangaha mu gihugu ngo azajye mu musigiti cyangwa kusanya abantu ababwira ibya Isilamu atazwi n'urwego rw'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda. Umuntu kuva mu mahanga akaza akinjira mu gihugu akajya gukusanya abaturage b'abanyagihugu akajya kubaha inkunga ntaho byanyuze ngo abantu bamenye ninde, ese uwo muntu ni muntu ki, ashobora no kuza atari umuntu mwiza ntabwo wabimenya. Ikindi hari gukurikirana abana b'abayisilamu bajya kwiga hanze aho ajya kwiga agiye iyo tukamenya ngo ise ishuri agiye kwiga rifite ubuziranenge buri.
Ibyemezo byafashwe n'umuryango w'Abayisilamu RMC ntibigarukira gusa ku mfashanyo zikomeye nk'ubwubatsi bw'imisigiti amashuri, ahubwo bigaruka no ku mitangire y'ibiryo bihabwa abakene mu kwezi gutagatifu kwa Ramadhan. Umuryango w'Abayisilamu wavuze ko nta muntu cyangwa umuryango wemerewe gutanga inkunga y'ibiribwa ku bakene atabinyujije ku buyobozi buhagarariye Abayisilamu mu gihugu. Shehe Mbarushimana Suleimani ni umujyanama w'umuyobozi mukuru w'idini ya Kiyisilamu mu Rwanda.
Ubuyobozi bwahaye iyo nshingano abayimamu igihe hari umufatanyabikorwa uvuze ati ndashaka gutanga ifunguro kugira ngo nsangire n'abandi Abayisilamu, noneho agahabwa inshingano igahabwa imamu ko amushyikiriza iryo funguro akarishyikiriza buri genewe nk'umuyobozi akakurikirana ko ryakiriwe neza kandi ryasangiwe neza. Ubundi rero ntabwo ariko mbere byari bimeze, n'amafunguro yagiye asangirwa akaba ari amafunguro atubutse afite agaciro.
Guhagurukira kugenzura ibibera mu idini ya Kiyisilamu byanageze no ku bakora umutambagiro mutagatifu. Mu minsi ibiri ishize humvikanye umwe mu miryango Ufayiko wajya kujyana Abayisilamu mu mutambagiro mutagatifu bafasha kubashakira uruhushya rw'inzira, amacumbi. Ibi nabyo bigiye kujya bikorerwa mu maboko y'umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda. Sheikh Sindayigaya:
byumvikanaga yuko habagamo kugongana, RMC icomplaining ivuga ko izi nshingano za hija atari za kampani y'ubucuruzi kuko ni nkingi y'idini, hanyuma uriya nawe akavuga ati ngiye ngomba gushora mu byo nshatse byose. Ubwo urumva yuko byanga bikunda niho hatumaga wa mwuka mubi, ndetse n'abagendaga hari igihe bagendaga ugasanga kugenda impara kubiri ubwabyo ugasanga bidatanga ishusho nziza. Hari abantu baturutse mu gihugu kimwe bakagiye bafite idarapo rimwe baturutse mu gihugu kimwe. Iyo bageraga hariya nanone mu buryo bwo kubona serivisi, abantu babona serivisi mu buryo butandukanye bitewe n'uburyo baje. Ibyo byose byatumaga hari ikibazo kibamo hagati ya.
Nta bisobanuro byatanzwe niba uyu muryango waragaragaweho ibikorwa bibi, gusa abayobozi b'Abayisilamu mu Rwanda bumvikanishije ko nta muntu n'umwe uzongera kwitwaza idini ngo akore ibikorwa bitazwi n'ubuyobozi bw'umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Amashirahamwe yigenga mu karere ka Afrika buseruko yanse kuzokwitaba inama yatumiwemo izobera i Bujumbura mu Burundi mu ndwiza. Amashirahamwe yabwiye umunyamabanga mukuru wako karere yayatumiye ko batinye ko hari uwo hava yicwa kubera umutekano muke. Umenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru ari yarusha Niyonkuru adufitiye.
Inama urunani rw'amashirahamwe yigenga yo mu bihugu bitanu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko yansa kuzokwitaba niyizoba mu ndwiza kuva itariki 22 gushika 23 z'uku kwezi kwa gatandatu. Iyo nama izohuza amashirahamwe yigenga, imigwi y'ugwaruka, imihari y'abakenyezi abikorera utwabo, abajeje intwaro mu ntara, n'ibindi bisata bitandukanye bifise aho bihurira n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Ubwo runani rw'amashirahamwe yigenga rwarungikiye urwandiko umunyamabanga mukuru w'uwo muryango wa Afrika y'ubuseruko rumumenyesha ko rutashimye kwitaba ibyo biganiro bizomara iminsi ibiri. Mumvu nyamukuru yatumye abo badahanira inyungu za politike badashima kuje Bujumbura harimo ko batenyera umutekano wabo. Umufasoni Mari Makire Ingabire atwara ugorona ni mu karere kose yabwiye Ijwi rya Amerika ko batifuza ko ari wabo yohava ahasiga ubuzima.
Ntabwo twizeye umutekano bwose aho uko ibintu bimeze ubu ngubu, nta mutekano na mukeya uri mu Burundi. Nubwo ubona abantu batabivuga cyane ariko twebwe dufite amakuru ahagije bari basabye ko inama itabera i Burundi. Twebwe turemera ko impungenge zacu zifite ishingiro, ariko sekretariya ya EAC ihitamo kutaziha agaciro ubwo rero natwe twafite ngo ntabwo twumva twajyayo na gatoya.
Ubwo runani ruvuga ko rubabajwe n'ingene bamwe mu baharanira gateka kazi na muntu bari mu rugo runani mu Burundi baburabuzwa mu bikorwa byabo, abandi bagafungwa, abandi bakaba barataye izabo bagahunga, ndetse abandi nabo bakaba tawuzi n'irengero ryabo. Ubwo runani wamenyesheje ko arakajyo ko kwifatanya na bagenzi babo.
Nuko tutashimishijwe n'uburyo bagenzi bacu n'imiryango yabo bamwe yarabirukanye bava no mu gihugu, igafungira amakonti yabo, ihagarika ibikorwa byabo. Ubwo tugomba kwifatanya nabo kugira ngo tugaragaze ko natwe twababaye nk'uko nabo babaye.
Ayo mashirahamwe adakira n'ibyicaro vya politike yatangaje kandi ko hamwe yoja muri iyo nama ko bari nko guha impigi abaho nyanga agateka kazi na muntu. Ni naho ubutwara urwo runani afatira mu kuvuga ko nibizovamwo bitabaraba.
Ubusanzwe niba nta gaciro izabifite kubera ko itegeko riteganya ko natwe tugomba kuba turimo. Nituba tutarimo izaba ari inama yateranye idakwije korumu. Inama rero ituzuje korumu n'ibyemezo byayo nta gaciro bigira.
Ubuyobozi bukuru bw'umuryango wa Yase bwemeye ko bwakiriye ubwo rwandiko, bavuga ko atagisivya inama izoba. Mu mwaka uheze inyuma yaho uwari umushingamateka wa Yase aturuka mu Burundi umufasoni Afsa Mosi yiciwe Bujumbura, inama nshingamateka y'uwo muryango yatoye ingingo ivuga ko atagikorwa na kimwe c'uwo muryango kizosubira gutunganirizwa mu Burundi, kiretse bigaragaye ko umutekano wagarutse. Naho biruko haramaze gutunganirizwayo inama zitari nke zikomeye zihuza akarere kose kandi ziteguwe n'akarere. Zimwe muri izo ni nk'iyerekeye Igitoro yereuka kuba kunduheze hame niyerekeye amagara y'abantu yabaye mu kwezi kwa gatatu uno mwaka. Pierre Claver ni inkuru yarusha ku bw'Ijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver kuri iyo nkuru. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ku bijanye na sport kuri iyi nkuru tubafitiye hano, abana b'impunzi z'abanyekongo bari mu makambi ari mu Burundi bahimbaje umunsi mpunzi makungu wahariwe umwana w'umunyafrika. Icivugo cagira kiti abana bacu ni ngirakamaro uno munsi nejo. Abo bana baba mu makambi y'impunzi mu Burundi bavuga ko babayeho mu buzima bubi kuko bataronka ivyo bafungura bikwiye kandi ko ivyo bambara bitaboneka. Abakobwa bobo bagira ibibazo iyo bagiye mu mihango yabo kuko bataronka ivyo bakoresha. Umunsi mukuru wahimbarijwe mu ikambi irahitwa Kavumu muri komine n'intara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Fidel Antoine Sabimana.
Abo bana b'abakongomani ba mu ikambi ya Kavumu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi abatari bake barazimiranye n'abavyeyi mu bihe by'intambara zabaye muri Kongo zigatuma bahunga igihugu, abandi nabo basigaye ari impfubyi kuko abavyeyi babo baguye muri iyo ntambara. Amashirahamwe atandukanye akora n'ishirahamwe gita y'impunzi ku isi hase niyafasha abo bana mu bifungurwa, kuvugwa ndetse no kwiga. Gakonge Idi ni umwana muri abo bana batagaranye n'abavyeyi arashima uburyo bafashwe.
Kubyangu kazi kama hivi niko mtoto, naona haki yangu banayetimisha. Siwezi pata magumu nikipata
kumenyereke. Ndashima kuko uburenganzira bwanje burubahirizwa kuko iyo ngize ibibazo ndabivuga amashirahamwe anyitaho. Iyo ngwaye je nk'umwana nije batangura kuvura imbere y'abakuze ugeranije n'iyo nahunze mva muri Kongo. Iyo habaye ibibazo hagati y'umwana n'umubyeyi IRC iraza ikabahuza. Ntituma mbona ko twebwe nk'abana bahirije
kuna kwa batu ba mu IRC banapasha shauri ya mtoto na mamake. Ndio iyo mimi naona kwa tusiwe batoto tunatendeo.
Muronda Arisha harivyo abona bikibura.
Cyakura ni kidogo
manje ninge zikwiye baduye biri umunani by'ubufu n'ikiro kimwe cy'ibiharage ngo bitumaze ukwezi. Ravani Gashindi nawe nyine arafite icyo avuga. Mwishuri bimeze neza ariko nta mwambaro w'ishuri bakiduha, amakaye nayo baduha ikaye zibiri gusa umwaka wose. Masumbuko Jean umwe mu bavyeyi bafise abana mu ikambi amenyesha ko ibijyanye n'amashuri hakiri agahadze.
Masomo wanajaribu lakini tatizo somo moja unakutana watoto au wadogo watoto wanavuka mia
kusema mwalimu afatirie ni vigumu sana. Na probleme sexuelle.
Amashuri arahari ariko usanga ishuri ifisa abana barenga ijana kikaba ikibazo kumwigisha yigisha abo bana. Hari gisata kimwe gusa cigisha ibijanye n'umuga wo kwigisha byari bikwiye ko haza n'ibindi bisata byigisha ubufundi nk'ubukanishi n'ibindi ivyo byo bavyiza kuruta.
Bigikwa vizuri zaidi.
Abana babigeme bageze mu myaka yo kuja mu tinyanka bavuga ko bafise ibibazo bisangije abo twavuganye batubwiye ko iyo hageze ivyo bihe byo kuja mu tinyanka bagira ibibazo bikomeye kuko bataronse ivyankenerwa bita cotex bibafasha muri ivyo bihe bigatuma bakoresha ibipande vy'impuzu canke ibitenge ivyo navyo batinya ko bishobora kubatera ingwara na cane cane iyo habuze agasabuni n'amazi meza iyo kubimesa bakavyanikira kugira ngo bongere babikoreshe kumusukurikira. Ico kibazo nyene bavuga ko kibatuma batinya kuja mu bantu bari muri bene ivyo bihe kuko baba bibaza ko bacafuza aho bicaye maze ababona bakitwengera. Umutegetsi wo mushira mu gita y'impunzi ku isi ya CER mu Burundi yabwije ijya Amerika kuburyo bwahora bukoreshwa ku mpunzi z'abakongomani zahungiye mu Burundi bwagabanutse cane. Ivyo navyo avuga ko bituruka kukuni impunzi ziguma ziyongera hijya no hino ku isi kubera intambara uburyo bugaca bunyanyagira hijya no hino mu bindi bihugu. Uwo mutegetsi yabandanije amenyesha ko ishyirahamwe hase gihe cyose rironse uburyo riheza rigasununura imibereho y'abana na cyane cyane abatagira ababyeyi abatakaranye nabo canke n'abagendana ubumuga. Mu cyankuzo Fidel Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Naho ku makuru yerekeye inkino mu karere k'ibiyaga binini dukubitire mu Rwanda aho ku telefone turi kumwe n'umumenyesha makuru akurikirana inkino Jean-Claude Munyandinda. Jean-Claude wiriwe
kuri neza Fidel
watubwira amakuru ategekanijwe ajanye n'inkino zitegekanijwe mu mpera zindwi ngaho mu Rwanda.
Urakoze Fidel nakubwira ko birebana n'imikino hari imikino inyuranye iteganyijwe mu mpera z'iki cyumweru. Kwahera umupira w'amaguru aho shampiyona yo mu cyiciro cya kabiri izaba ikomeza ndetse yagiye umusozo ubwo azaba akina imikino yo kwishyura ya kimwe cya kabiri kirangiza aho ikipe ya Miroplast izakira Rwamagana mu mukino ubanza na ikipe yari yanganyije ibitego bibiri kuri bibiri aho ikipe Muhanga nayo ikazakira ikipe Isonga. Umukino ubanza Isonga yari yatsinze AS Muhanga igitego kimwe ku busa mu kuvuga ko iyo mikino iteganyijwe ejo ku wa gatandatu. Ikindi twababwira ni uko hari imikino yitwa triathlon. Ni imikino yadutse vuba mu Rwanda ntabwo yamenyerwa. Ni imikino ikomatanya koga, gusiganwa ku magare ndetse no kwiruka ku maguru aho rero mu rwego rwo kwibuka abasportifu abantu bose bitabiraga imikino bazize Jenoside yakorewe Abatutsi 1994 ishyirahamwe ry'uyu mukino wa triathlon mu Rwanda riyobowe na Mbaraga Alexi ritubwira ko ejo kuwa gatandatu i Karongi hazabera iyo mikino nyine yo kwibuka mu rwego rwa triathlon aho abazarushanwa harimo abagabo ndetse n'abagore. Iyo mikino ikazaba nayo ku munsi w'ejo i Karongi mu ntara y'Iburengerazuba. Tugarutse n'amaguru twavuga ko nanone igikombe cy'amahoro kizakinirwa imikino igeze muri kimwe cya kane kirangiza mu kibanza aho ku cyumweru hari imikino ibiri Marine FC izakira Espoir Police FC yakira Rayon Sports. Iyo mikino izaba ku cyumweru kwa mbere hazaba imikino ibiri Amagaju yakira AS Kigali Bugesera yakira APRFC ubwo ni muri kimwe cya kane kirangiza Fidel mu mikino ibanza.
Umugwi uzwi cyane w'umupira w'amaguru Kiyovu Sport uravuga ko wasubiye hasi ku rwego rwa division ya kabiri. Byagenze gute, nikihe cyabitumye?
Niko bimeze Fidel, nibyo koko shampiyona wenda sina nabikomuje ariko shampiyona y'ikipe cya mbere yarangije ku munsi w'ejo aho ikipe ebyiri zamenyekanye zigomba kumanuka mu cyiciro cya kabiri arizo Kiyovu Sport nk'uko wari bivuze ndetse n'ikipe ya Pepinieri FC ariko Pepinieri FC yari isanzwe izi ko byarangiye yamanutse bariho kurangiza umuhango. Kiyovu Sport rero umukino wabaye ku munsi w'ejo umukino wa nyuma yahuye n'ikipe ya Rayon Sport amakipe azwi mu mateka y'umupira w'amaguru mu Rwanda. Rayon Sport ntabwo yirereye izuba yatsinze ibitego bibiri kuri kimwe ishimangira ko Kiyovu imanutse bivuze ko uyu mwaka ikipe yagaragaje intege nkeya cyane. Abakurikirana iby'umupira w'amaguru cyane cyane ababa hafi ikipe ya Kiyovu Sport bakavuga ko byinshi cyangwa se amakosa yabaye intandaro y'uko Kiyovu Sport imanuka ari uburangare bw'abari bayihagarariye muri komite nyobozi. Ni ukuvuga ngo rero kuba yamanuka uruhare runini n'urw'abayobozi batashyizemo imbaraga zisabwa kugira ngo ikipe ifite ubunararibonye ikipe irengeje imyaka 60 y'amavuko ibisubiye mu cyiciro cya kabiri ikajya gukina n'izisigaye zose mu cyiciro cya kabiri. Gusa bo bavuga ko bafite icyizere yuko umwaka utaha bashobora kwiyandayanda bakabagaruka mu cyiciro cya mbere.
Naho tupfuye ngaha mu karere tukavuga bwa kuvyerekeye umupira w'amaguru turazi ko abantu bagukurikirana cyane muri Afrika ejo hazotangura igikombe c'imigwi nserukira gihugu yabaye ya mbere mu turere dutandukanye ivamwo ku isi kizobera mu Burusiya ni igikombe cy'ama kiba umwaka umwe imbere yuko igikombe c'isi yose kiba mu rukino rw'ukugurura ejo Burusiya bakazokina na Nouvelle-Zélande ubona ngaho mu Rwanda abakunze umupira w'amaguru bavyiteguriye gute
nibyo kuko fidele irushanwa rya confederation rihuza amakipe y'ibihugu yatwaye ibikombe ku migabane yayo imikino ikurikiranwa cyane 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 ko binategura igikombe cy'isi cyo kizakurikiraho umwaka uzaba uje aha rero mu Rwanda nabo baragerageza kwitegura gukurikirana imikino cyane cyane banavuga bati reka turi kwikirizagenda reka turi kwihanganye bitukurana ariko cyane cyane banavuga bati ikipe duhagarariye Cameroon reka turebe ingufu z'umupira wo muri Afurika aho zigeze ubuze ngo ishusho y'umupira wa Afurika izagaragazwa n'ubukipe ya Cameroon izaba yitwaye ariko tutibagiwe ko izahanganye n'amakipe akomeye arimo n'Ubudage dufite nakubwira yuko abakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda bategereje n'igishyika cyinshi imikino ikipe yabo ya Cameroon izaserukamo gusa abenshi muganiriye begereye usanga nta cyizere cyangwa se nta mahirwe baha ikipe ya Cameroon usibye wenda ko ushaka gutungura neza bavuga ko ishobora kuzatsindwa ndetse iganatsindwa byinshi mu kimwe nini
urakoze yaramumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika akurikirana ivyereke ngino Jean-Claude Munyandinda urakoze
Radijwi rya Amerika isamirana iri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda ubu naho reka tubashikize incamake makuru avugwa murantunga incamake makuru avugwa hirya no hino ku isi mwashikije mu mugenzi wacu Fidel
urakoze Oriana tubabwiye ko abategetsi b'igihugu cya Malawi bababajwe no gutana mu mitwe kuvugwa ko kwabaye hagati y'impunzi z'abahutu n'abatutsi zo mu Rwanda no mu Burundi ikambi y'impunzi ya Zaleka iri hafi y'umurwa mukuru Lilongwe bakabatangaza ko ivyo bategerezwa guhagarara habaye gutana mu mitwe mu ndwi zirangiye hagati y'impunzi z'abahutu n'abatutsi bava mu Burundi no mu Rwanda ziri mu ikambi ya Zaleka mu gice cya Dowa aho ni ku nkengera z'umurwa mukuru wa Malawi Lilongwe twabwiye ko abahinga mu bijyanye n'iperereza ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafise amazinda ku makuru avuga ku muyobozi mukuru wa Leta ya Kiislamu Abu Bakar al-Baghdadi ashobora kuba yishwe mu gitero cy'indege z'ingwano cabaye mu kwezi guheze Colonel Ryan Dillon umuvugizi w'inteko za Amerika ziriko zigira ibikorwa bya gisirikare kuri Leta ya Kiislamu avuga ko badashobora kwemeza amakuru yerekeye iciwa rya al-Baghdadi muri iki gihe igisirikare cy'u Burusiya cyatangaje ku munsi wa gatanu kuvuga no munsi kw'ibitero by'indege z'ingwano zacu muri Siriya mu mpera z'ukwezi kwa gatanu byahiga abasirikare bakuru ba Leta ya Kiislamu bishobora kuba byarahitanye al-Baghdadi
Radijwi rya Amerika isamirana n'iri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha ndashimiye Peter Handley na Fasile badufashije mu buhinga bw'ivyuma turifurize weekend nziza tubaha kano karirimbo ka Farias kitwa ndakumisinze Big Fizzo mugire weekend nziza
foto kawe hari naho bishika mwijoro nkakisegura bonawe yuko mwinzuzi twahurira kuko iminsi yabaye myinshi kandi nawe urabizi ibisatima biri mu kunyica minusange Yeah.
warahindutse gira ko tari byo gira ko gifise kagafoto hari naho wishikanye joro nakise